ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikaze kuri mwe mwese mwumva radio ijwi rya Amerika, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubagezaho kuri uyu wa gatatu: muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, inzego z'umutekano zatatanije abaturage babarirwa mu magana bari baramukiye mu myigaragambyo yo kwamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba.
Harimo n'abanyamakuru batatu ubungubu bafungiwe hano ku biro bya Guverineri Jeffrey. Urabona rero ni isura itari nziza muri ino minsi kw'imyigaragambyo iri kugenda ifata indi sura.
Jimmy Shikran Bakomera ni umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mukanyira tubwira uko bimeze mu Burundi. Ho abaturage bo muri komine Nyanzalac baturiye ikiyaga cya Tanganyika bafite ubwoba ko icyorezo cya korera gishobora kubibasira.
Utuzu twa sugumwe n'ukuri ntatwo n'utuhari twaruzuye bugorofye, bagenda ku Tanganyika hajya umusenyi bagasura bakaca bajamwe. Imvura iguye urambye yabitanika bitwara mu kiyaga kandi amazi tukagenda tukayavoma, cyo kita cya korera kigatera kiza. Yego turashikirwa ntiduhariye kwe.
Uyu nawe ni umwe mu baturage batuye muri ako karere, naho mu mahanga ku nshuro ya mbere mu myaka 60 ishize umubare w'abatuye Ubushinwa waragabanutse. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, tugumane. Amakuru ku ijwi rya Amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mungezwaho na Alois Bigirimana.
Turayahera ku yavugwa ku karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yavuzeje ku munsi wa kabiri ko umuhari w'aba Robert ma 23 utaravana abarwanyi bawo bose mu bice wifatiye mu buseruko bw'igihugu. Awagiriza guhuma amaso akarere wemereye gukura y'abasirikare bawo bose. Ibi yabivugiye mu nama mpuzamakungu y'ubutunzi i Davos mu Busuwisi ejo ku munsi wa kabiri. Ku bwa Perezida Tshisekedi, ma 23 uracyari mu bice yafashe. Avuga ko uwo muhari werekana kuri kure y'imuka, ariko sivyo. Icyo bakora ni ukuzingurukira aho bari bava aha bungururiza ahandi, ariko bakaguma mu bisagara bafashe. Umuvugizi uwo muhari Lawrence Kanyaka we avuga ko ari leta ya Congo itariko irubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara, kuko ibandanya guha ibigwanisha imihari igwanira muri ako karere. Perezida Tshisekedi yongeye kwagiriza u Rwanda gusasira iyo ntambara mu gufasha uba Robert. Nibyagirije bishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'abahinga ba ONU, ariko u Rwanda rurabihakana rwivuye inyuma. Muri Afurika kandi amashuri yarongeye kugurura ejo ku munsi wa kabiri mu bisagara bibiri bikuru vya Malawi, arivyo Lilongwe na Blantyre, ni nyuma y'indwi zibiri yugawe kubera ikiza cya korera. Icyo kiza kimaze kwica ababa amajana 8, abarenga ijana muri bo ni abana, abarenga 25,000 nibo banduye uwo mugera muri Malawi. Leta ya Malawi yarashyizeho ingingo zo gukinga ko korera irandagata, ariko ibandanya igabisha ko izosubira kugara ayo mashure bibaye ngombwa. Malawi imaze imyaka hafi 10 igwana n'ikiza cya korera. Ejo kuwa kabiri ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF cyaratanguye gutanga ibikoresho byo kurwanya icyo kiza mu mashuri atari make mu duce twasinzikaye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Kuri Afurika kandi umushikiranganje w'ubutunzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen arafata urugendo muri iyi ndwi ku mugabane wa Afurika, aruhere muri Senegale akurikize Zambia na Afurika y'Epfo. Ni urugendo rutumbereye kuganira ku kwagura imigenderanire mu byo guhanahana ibidandazwa, gushinga imitahe hamwe no gushyigikira ubutunzi bw'ibihugu bya Afurika. Uru rugendo ruje inyuma y'aho Perezida Joe Biden mu kwezi guheze yakiriye abakuru b'ibihugu bya Afurika. Yabemereye ko we n'abashikiranganji biwe bagiye kugendera Afurika muri uyu mwaka wa 2023. abategetsi bakuru mu bushikiranganje bw'ubutunzi bwa Amerika bavuga ko intumbero y'uru rugendo ari uguhanahana ibyiyumviro n'abategetsi ba Afrika abikorera utwabo abagwiza atunga hamwe n'ugwaruka mu bijyanye n'iterambere. Uru rugendo rwa Yellen muri Afrika ruhuriranye n'ubwo umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamakungu FMI Kristalina Georgieva azogira muri Zambia mu ndwi iza. Rukurikiye kandi ubwo umushikiranganji w'Ubushinwa w'imigenderanire Queen Gang aherukamwo muri Ethiopia, Angola, Benin, Gabon na Misiri.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ntambara muri Ukraine, umujenerali w'igisirikare cya Amerika Mark Milley hamwe na mugenzi we wa Ukraine barahuriye ejo ku munsi wa kabiri mu ikambi ya gisirikare mu manuko bushira ubuseruko bwa Polonye. Bibaye ibiganiro bya mbere abo bategetsi mu bya gisirikare bagiranye amaso mu yandi. Ni ikimenyetso cy'uko ugukorera hamwe mu guhangana n'Uburusiya kurushiriza gutera iyi ntambuko inyuma y'amezi 11 iyo ntambara imaze. Umugaba mukuru w'ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Milley hamwe n'umujenerali wa Ukraine Valery Zaluzhny baraganiriye amasaha abiri mu kibanza kibanga hafi y'urubibe Ukraine ihana na Polonye. Abo bategetsi babiri ba gisirikare ntibari bwigere bahura ariko barakunda kuvuganira ku matelefone kuva Uburusiya bwinjiye muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze. Uyu mubonano uje mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse byo mu burengero bw'isi bibandanya kurungika muri Ukraine ibigwanisho bifise agaciro kama miliyaridi y'amadolari mu kugwanya ibitero by'indege z'Uburusiya.
Koze Aloise Bigirimana kutugeza bayo makuru. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 100 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.voa.com naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram udusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya na makuru arambuye yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inzego z'umutekano zarashe ibyuka biryana mu maso zitatanya abaturage babarirwa mu magana bari baramukiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma yo kwamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Mu kanya gashize mvuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukran Bakomera uri mu mujyi wa Goma, mbanza kumubaza icyateye abo baturage kwigaragambya.
Icyate abaturage kwigaragambya kwa rukuvuga reka ntibashaka kubona ingabo za EAC cyangwa se ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zaje hano mu Burasirazuba bwa Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri izo ngabo murabizi harimo iza Kenya, iza Uganda ndetse n'izindi. Ubwo rero abaturage mu cyumweru gishize batanze iminsi 3 gusa kugira ngo izo ngabo zibe nazo zagiye ku rugamba mu gufatanya na FARDC kurwanya M23 ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro. Ariko iyo minsi 3 baha izo ngabo yarangiye, irangira nta gikozwe nk'uko nyine byari byanyuze mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru kuwa kane washize. Ubwo mukuru uno munsi niho bagiye mu myigaragambyo mu gitondo cya kare kabisa, byatangiye saa mbiri za mu gitondo. Imihanda yose yo mu mujyi wa Goma yari yuzuye abigaragambya, biga bamwe ibice bigera muri bitandatu Geoffrey, kuko inzego z'umutekano nazo zari zabakaniye zavuze zitireka reka nta myigaragambyo iri buze kuba. ubwo nabo mu rwego rwo kugira bigaragambye biga bamwe bice biga bamwe n'amagrupe nk'atandatu gutyo bamwe berekera ku biro by'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma abandi berekera ku biro bya za komine zombi ya Karisimbi na Goma ndetse n'abandi berekera ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru Jeffrey Mutagoma uko byaje kurangira rero abari berekeye ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru muri aya masaha tuvugana bose bamaze kwirubari barimo barirukanka kuko ntabwo ubuyobozi bw'umujyi bukomeje kuvuga guti nta myigaragambyo yemewe ubu tuvugana inzego z'umutekano zirimo kwirukanka naho nabigaragambye Jeffrey Mutagoma
wumva uko bimeze birasa nkaho ari abaturage ku ruhande rumwe na leta ku rundi ruhande aba baturage ni bande bateguye imyigaragambyo
aba baturage ni ama movement citoyen cyangwa se amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yose akorera muri mu ntara ya Kivu ya ruguru harimo na za societe civile zose bari bishyize hamwe urumva ni imyigaragambyo yari itari ifite isura nziza kuko ku ruhande rwa guverinema ku munsi w'ejo meya w'umujyi wa Goma yari yarashize itangazo asaba abantu bose kutagira imyigaragambyo ubwo nicyo cyatumye ahari kuri uno munsi mu myigaragambyo haza kubonekamo ikintu kidasa n'ubwumvikane Jeffrey
none niba mbyumva neza rero abo baturage bo baravuga bati izi ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ni zijye ku rugamba ibyakozwe ibiteganyijwe muri gahunda yo kugarura amahoro muri ako karere abaturage bo barabibona ukundi
bari batanze iminsi itatu ubwo iminsi itatu yarangiye ku munsi w'ejo nta cyakozwe ubu ngubu rero ku ruhande rwabo nta gusaba ko izo ngabo zajya ku rugamba ahubwo ikiri ubu ngubu ni ugusaba ko ingabo za EAC zasubira mu bihugu zaturutsemo urabona abaturage ntabwo babona ko umutekano ntawe nta kigeze gihinduka na gice Jeffrey
ubu none birimo birerekeza he uko ubibona abaturage bagiye mu mihanda kwigaragambya inzego z'umutekano zirabatatanyije nyuma y'ibi harakurikira wiki Jimmy shukrani bakomeye
nyuma y'ibi aya mashyirahamwe ahise ahaye randevu abanyamakuru yuko imyigaragambyo iri bukomeze no ku munsi w'ejo bo bavuze ko badashobora na rimwe kurekeraho barashobora na rimwe kureka kwigaragambya mu gihe ibyo bashaka bitaragerwa ibyo bashaka ni ukuvuga ngo ingabo za EAC zigende ubundi FARDC nayo ishyiremo imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano ariko hagati aho mu baturage bamaze kwirukankanwaho bamaze kwirukankanwaho n'inzego z'umutekano harimo n'abanyamakuru batatu ubu ngubu bafungiwe hano ku biro bya guverineri Jeffrey urabona rero ni isura itari nziza muri ino minsi ko imyigaragambyo iri kugenda ifata indi sura bamwe bakavuga bati turigaragambya ariko leta nayo ntiyemerera abanyamakuru kuba bagira icyo batangaza ku byerekeranye imyigaragambyo irimo kubera hano muri Goma
Jimmy shukrani bakomera umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ndagushimiye cyane ukomeze ubikurikirane uze kudutegurira inkuru irambuye mu makuru yacu ataha
murakoze cyane namwe Jeffrey
Ijwi rya Amerika uru wa mbere uri gitego
mu Burundi abaturage bo muri komini Nyanza Lake baturiye ikiyaga cya Tanganyika bafite ubwoba ko icyorezo cya korera gishobora kwaduka kubera ikibazo cy'ibura ry'amazi meza no kutagira ubwiherero barasaba inzego z'ubutegetsi gukemura icyo kibazo amazi atararenga inkombe ikiza cya korera kimaze kuvugwa mu duce tumwe tw'Uburundi turi mu mujyi wa Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke mu burengerazuba bw'igihugu inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Thierry Jean Ndayishimiye
Mwurundu ushikiranga njibwa magara ya wanunu kugwanyi kizarunya nganda sida. Ugama ze gushikiriza kwikiza takorera. Chibonekeje muturere tubuvuzi tumwe tw'igihugu. Abanyagihugu baba hafi y'umwe hawuburobyi wa mvugo. Muri komine Nyanzarake. Chokimwe n'abaharangurira ibikorwa by'urudandazwa abari mu Yabira. Kuko nabo nyene bashobora kwandura ico kiza. Bamwe muri abo banyagihugu bavuganye na bagenzi bacu. Bavuga ko imitima ihagaze. Kuko rero ishobora gutera muri ako karere. Kuko bituma babikorera ku ngera z'ikiyaga Tanganyika bagaheza bakagaruka gukoresha ya mazi ya cha kiyaga nyene.
Amakenga ntiyobura kuko urabona nkayi wacu mu mvugo ubu nta mazi dufise. Turamaze igihe kinini amazi avantu bita kumuguruka. Abantu b'amakenga bagenda kuyavoma ikidumu na mafaranga 800. Aha mu mvugo urabona ni ku kivuko hari abantu benshi nibavye imihingo myinshi. Utuzu twasugumwe no kuri ntatu. Nutuhari twaruzuye. Bugorofye bagenda ku Tanganyika hajya umusenyi bagasura bakacha bajamu. Imvura iguye urumva yarita nikabitwara mu kiyaga. Kandi amazi twagenda tukayavoma. Cyo kita cyakorera. Kera kiza ego turashikirwa ntiduhariye kwe
nkorera imana Jerome umwe mu batowe arongoye kandi n'igisata cy'isuku ku mutumba wa mvugo ahari uwo mwe ha w'uburobyi aremeza ko atagikozwe ibara rishobora kugwa kuri uwo mutumba kuko nibikorwa bakora byo gupompa ataco bimaze kubera tatuzu twasugumwe duhari kuri uwo mutumba
uno munsi ugiye kuraba isuku sikirenga naho tugerageza guhimiriza abantu bashobora kwituma ahari ho hose se nkubu utwaheruka kwakira ibipe bivuye mu rumonge byababa 180 umva nk'ibipe 180 biba birimo nk'abantu bababa igihumbi tudafise ubuzu bwa sugumwe bukwiye ni hahandi bishobora kutugora ingene dukontrola abo bantu ugasanga umwanda wiyongeye ku rugero ruteye ubwoba cyane.
Abakorera urudandazwa rw'amafi indagara n'ibindi kuri uwo mweha basaba ko bokubakirwa utuzu twasugumwe bakaroswa n'amazi meza kuko ico kibazo kimaze iminsi itari mike.
Abajejwe isuku ngaha baragerageje gupompa ariko kuba bene igihugu ntibafise ubwiherero bukwiye kuko twosaba yuko boza bakadutunganiriza ibintu by'amatoilette bakatuzanira n'amazi kugira twirinde ico kiza cankorera natwe ntikidutere ngaha. Amazi ntakwiye kabisa twari tuyakeneye amabombo meza yo kunywa.
Nasaba abajejwe kudufasha baze kudufasha nyine batwubakira
ico kibazo cyo kubaka utuzu twasugumwe basa n'abagitererana kuri izo mpande zibiri kuko Jerome Nkorerimana nawe asaba abanyagihugu kuri uwo mutumba kubaka utwo tuzu twasugumwe.
Ni kuvuga notera kamo abene gihugu turongoye ko bo kwitaho kubaka ubuzu bwa sugumwe abatabufise bakabyimbisha kandi bakabwubaka bakongera bakanabufundikira.
Ibyo biruko mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya kiza ruho nyanganda sida sirivinze imana yari yagabishije ku igenekerezo rya mbere nzero mu mwaka w'2023 ku kiza cakorera cateye mu turere tw'ubuvuzi to hagati no mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura.
Inyifato ibereye kugira duhangane n'ico kiza akabari gukaraba amazi meza n'isabuni imbere yo gufungura, gukaraba igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe, gukaraba igihe cyose uhejeje gutegura umwana, gukaraba imbere yo konsa umwana, gukaraba imbere yo gutegura ibifungurwa, kunywa amazi meza abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza. Muri iki gihe cyako dusabye abajejwe intwaro bihanize ibifungurwa bidandarizwa mu mabarabara. Dusabye kandi akigoro kadasanzwe mu guhimiriza abantu bose gukoresha akazu ka sugumwe no kugira isuku ya misi yose.
Ico kiza cakorera catanguye kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ku magenekerezo ya 31 Kigarama umwaka w'2022 aho bibonekeje abantu 13 bafashwe bakaba barabo mu mazone 3 y'igisagara ca Bujumbura ariyo Kinama, Cibitoke na Buyenzi. Ahandi ico kiza cakorera cavuzwe ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu kuva ku igenekerezo rya 15 Kigarama mwaka w'2022. Uturere ico kiza cibonekejemwo ni Rubuye ku mutumba wa Mparambo ya kabiri no mu karere ka Mbaza Miduha ku mutumba wa Rukana ya kabiri.
Tukira mu Burundi kandi bamwe mu baturage bo mu ntara zitandukanye baravuga ko inzara ishobora gutera niba leta idahagurukiye ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa bidasiba kuzamuka. inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana ukorera Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu banyagihugu muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko babangamiwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Aba ni bamwe muri bo bavuga ko amapfa ashobora kubadukamwo.
Bagwizire mpame ko batuguma duhishira ino. Ni kuvuga abana baguma duhishirire ko kubera akamemero kare twadukagura amajana 5 ubukageze ku 2000. Agwo ni baraye batugarukiye.
Komine ya Musigati ndani kuye bech urari mashimbo. Abana bahishiye, kuje kwahishiye, kuvura ingabonke mbangura cyinshi.
Abandi bavuganye n'isoko ryacu ni mu ntara ya Cibitoke aho bavuga ko muri kino gihe imiryango ifungura rimwe ku munsi kubera iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku masoko.
Kiramiyo mbatse nk'amatete ufise nk'abana udafite bitanu ni wose mingere ka ikuzyo bintu ari esasi tababiheze akajama kubera ibisimwa Brazil
bwenje no ku muryango ni yuri umuntu umwe biragoye yewe ndi umwe muntu ariko ku munsi ngira 2003 ndi uyu umwe kandi naho nyine kimaga yari 2003 ni kagasu ni kwa kuboga gusa utukuta wapi agatunguru ni uko gusa umuntu ashobora gukungu
sinzukira reho kadia w'imyaka 70 wo mu ntara ya Cibitoka avuga ko iteye umubabaro aravye ingene izo ntara zahora zimbuka cyane.
Hambere aho tukigira ngaha wari mahangana n'iyi nzu iyi warakuye aho igunira ry'ibiharage ibigori gakikinyuruka buriyishyira ariko ubu nawe uzorima igitari handwere icyo muzogenda wimbu.
Intandaro y'ubukene bw'ibifungurwa mu ntara zitari nke zo mu gihugu n'ihindagurika ry'ibihe ryagiye ribonekeza mu myaka iheze hamwe n'itituka ry'uburyohe bw'isi ndimwa nkuko aba barimyi babivuga.
Nizuba jinsi no kubura ibyo duwifumbiza iyo kumbiye tukayihura
kandi tukarimiza bari kaka bimaze kwaka ro nta muntu yimbura ibintu byose bitavyuma urumva umurimyi atagoma yifumbereje kubera yarimye agataha kari marima
uramatari w'intara ya Cibitoke wewe abona ko tari ubukene bw'imwimbu. Karame Bizoza ahamagarira abanyagihugu kumenya uko batunganya umwimbu.
Iyo ariko aravuga inzara ni kuraba neza kuko urumva hari igihe abenegihugu yimbura gusa agahinda mu isomo. Icyo twosaba abenegihugu ni uko wowe se yimbuye atakwihutira kujana mu isomo acara ati none muri ayo mezi nzoba ariko arafungura gute nzoga buri umuryango.
Nubwo umutegetsi avuga uko abanyagihugu basaba nyabo na leta kwitwararika ibijanye n'ifumbire kugira abarimyi bashobore gutabira imirima vyongeye basaba ko amakori yogabanuka ku bifungurwa na cyane cyane muri kino gihe hari ubukene bwavyo.
Ntibasaba amakori mu ibaraba kugira ngo n'umuntu yagiye kurangura twatse umutwe watudandaje neza atakori barinze kumutaha genda ndandaze kwa tumye kuri rode porogaze ku 90 turushikanye umutagisi vararuzana umuherezi 10,000 urumva biguye mu ijana urudandaje ushika amajana 7 narasoye umwana nka yuro ukorera rya barabara gusa kugara kubera ibiciro biguma biduka.
Intara ya Cibitoke na Bubanza ziri muzigeze kubangamirwa n'inzara mu mwaka wa 2016 na 2017 kubera uruzuba rwatse cyane mu makomine ya Rugombo na Gihanga hamwe n'igice cya Bubanza. Abanyagihugu bamwe barahungiye mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abandi nabo baritaba Imana. Icyo gihe byabanye ngombwa ko amashyirahamwe atabara imbabare ahashika kugira inzara ntibandanye kwiha inkumbi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio y'Amerika noneho tunyarukire mu mahanga ku nshuro ya mbere kuva mu myaka ibarirwa muri 40 ishize abatuye Bushinwa baragabanutse cyane mu mwaka ushize mu gihe umubare w'abana bavuka muri icyo gihugu nawo wagabanutse. Ibyo birongera igitutu abategetsi b'icyo gihugu bariho cyo gukomeza kuzamura ubukungu mu gihe abafite imyaka yo gukora bagenda basaza cyane cyane mu gihe ubushyamirane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugenda bwiyongera. Inkuru y'Amerika mu ijwi rya Temistocle Mutijima.
Ibyo bikubiye mu mibare y'ubushakashatsi bw'umwaka ushize yashyizwe ahagaragara n'ubutegetsi bw'Ubushinwa kuri uyu wa kabiri. Ikigo cya Leta y'Ubushinwa gishinzwe ibarurisha mibare kuri uyu wa kabiri cyatangaje ko kugera mu mpera za 2022 umubare w'abaturage wagabanutseho 185,000 ugereranyije n'uko byari bihagaze igihe nk'icyo mu mwaka wari wabanje. Iyi mibare yafatiwe ku batuye Ubushinwa nyirizina gusa, hatabazwaho mu birwa bya Hong Kong na Macao kimwe n'abanyamahanga. Iyi mibare y'ubutegetsi igaragaza ko abana bavuka nabo bagabanutseho 1,000,000 ugereranyije n'uko byari bihagaze mu mwaka wari wabanje. Ni mu gihe ubukungu bwifashe nabi hamwe n'ingamba zikomeye zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 hirya no hino mu gihugu. Ikigo gishinzwe ibarurishamibare cyatangaje ko mu mwaka w'2022 havutse abana 9,956,000. Imfuzo zageze kuri 10,41,000 muri uwo mwaka. Nubwo imibare ya Leta yakomeje gutangazwa mbere y'umwaka ushize itagaragazaga igabanuka, zimwe mu nzobere zizera ko abatuye iki gihugu bakomeje kugabanuka na mbere y'imyaka mike ishize. Ni impinduka zikomeye mu gihugu kigeze gushaka gukumira ubwiyongere bw'abaturage binyuze muri politiki y'umwana umwe kuri buri mubyeyi. Byinshi mu bihugu bikize birimo guhangana n'uko byakemura ikibazo cy'abaturage bashoboye gukora bagenda basaza bishobora kudindiza ubwiyongere bw'ubukungu. Gusa zimwe mu nzobere zivuga ko izi mpinduka mu baturage zizagorana gucunga by'umwihariko mu gihugu nk'Ubushinwa gifite ubukungu burimo kuzamuka. Bwana Yifuziyane, inzobere mu bijyanye n'inyigo z'abaturage kuri kaminuza ya Wisconsin-Madison, by'umwihariko akabahugukiwe n'imiterere y'abaturage b'Ubushinwa, avuga ko Ubushinwa bushaje mbere y'uko bukira. Ntabwo byahise bisobanuka neza niba imibare y'abaturage b'Ubushinwa yaragizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 cyagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mbere yo gukwira ku isi yose. Ubushinwa bwakomeje gushinjwa na zimwe mu mpuguke gutangaza imibare itari yo y'abahitanwa n'iyi virusi, ahubwo bugatangaza ko abandi bishwe n'izindi ndwara. Nyamara nta bigereranyo by'umubare nyawo byashyizwe ahagaragara. Inzobere Yifuziyane yavuze ko abaturage b'Ubushinwa batangiye kugabanuka kuva mu myaka 9 kugera ku 10 mbere y'igihe abategetsi b'icyo gihugu ndetse na Roni bitegaga. Iki gihugu kimaze igihe gifatwa nk'igituwe kurusha ibindi ku isi, ariko byitezwe ko mu gihe cya vuba Ubuhinde buzagitambukaho niba ahubwo bitaranamaze kuba. Ubushinwa bwashatse kongera abaturage babwo kuva bwahagarika politiki y'umwana umwe kuri buri mubyeyi mu mwaka w'2016. Kuva icyo gihe, igihugu cyagerageje gushishikariza imiryango kubyara umwana wa kabiri cyangwa yewe n'uwa gatatu, ariko ibyo nta gifatika byatanze. Ibyo bigaragaza imyifatire mu bice byinshi bya Aziya y'Uburasirazuba, aho umubare w'abana bavuka wagabanutse cyane. Mu Bushinwa, ikiguzi cyo kurera abana gihenze mu mijyi gifatwa nk'impamvu y'ukudatanga umusaruro kw'iyo gahunda. Inzobere yi yavuze ko ashingiye ku bushakashatsi bwe bwite, abaturage b'Ubushinwa barimo bagabanuka kuva mu mwaka w'2018 bigaragaza ko iki kibazo gifite uburemere busumbye kure uko abantu babitekerezaga. Uyu mushakashatsi agashimangira ko ubu Ubushinwa bufite ikigero cy'uburumbuke kiri hasi cyane kurusha ahandi ku isi, aho kigereranywa gusa n'ibihugu bya Taiwan na Korea y'Epfo. Bivugwa ko Ubushinwa bwahirukaga kugira igabanuka ry'abaturage mu gihe cy'impinduka mu by'inganda no guhuza ubutaka zazanywe n'uwari umukuru w'icyo gihugu Mao Zedong mu mpera z'imyaka y'1950, izo zateje inzara rusange yahitanye ababarirwa muri za 20,000,000. Ikigo cya Leta y'Ubushinwa gishinzwe ibarurishamibare cyavuze ko abaturage bari mu myaka yo gukora, ni ukuvuga bafite hagati y'imyaka 16 na 59, bangana na 1,875,056, bingana na 60% by'abaturage bose b'igihugu. Ni mu gihe abafite kuva ku myaka 65 kuzamura bangana na 2,209,078, bingana na 14.9% by'abatuye icyo gihugu bose. Ikiyongera ku ngorane z'igabanuka ry'abaturage, Ubushinwa buragenda bwinjira mu ntambara y'ubukungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bikaba byaratumye igihugu kibuza bimwe mu bigo by'ubucuruzi by'Abashinwa kugera ku ikoranabuhanga rya Amerika, hatangwa impamvu z'umutekano w'igihugu n'ingorane mu ihiganwa riboneye.
Ushuti mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika, hano dushoreje amakuru twari twabateguriye. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika biri imbere. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro, ni nawe wabegeranyirije aya makuru mu izina rya bagenzi banjye bose mwumvise. Ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.